Mujyana yaramenyesha makuru kuri wa kane ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bwo Burundi Pierre Claver Ndayicariye yarongoye mu rwisever ya dondaguye intara uwo murwi umaze kugira ngo amatohoza na zone Karus na Gitega hagati na hagati hashira ubuseruko muranze na mwaro hagati na hagati mu gihugu bururi Makamba na Rumonge mu manuko ubushiburengero munyinga na Kirundo mu buraruko ubushiburuko no ku murwa mukuru butunzi Bujumbura ibisigarira byabishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanya abahutu benshi kurusha abatutsi maze gutorwa birenga 20,000 nkuko bisigurwa na Ndayicariye
muri zo ntara zose twakoreye ivyerekeye ibisigarira vy'abihishwe tuvuga yuko uyu munsi birenga 20,000 vy'abihishwe kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo vyose biri mu ntara twakoreyemo batarabitubwira byose
ivyo bisigarira bitorwa amwe mu mashira hamwe nka Genocide Canada yemeza ko vyitiranywa Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga waryo wabwirijwe ya Amerika ivyo yemeza ko yatohoje
gice cha Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nje mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asiga atamututse avugwamo twe turavise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe tabwa abahutu 1972.
Umunyamategeko Jean-Zéry Girimana nawe yasanga umurwi Sever aho kungusambura
umugwi biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora by'umugambi ku butegetsi wifuza abahindutse igikoresho cha politike umugwi nk'uwore watezwa kuba umugwi urimwo impande zose umugwi abarundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe mengo numugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari byakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntuyigera ibyo bintu ugomba kubivuga
ibyagirije ndayicya yarongoye server habifitiye inyishu
twebwe turi kukizi nk'abahinga ibinogo vya vuba n'ibinogo vya 1973 naco bipfana akanyuma no kubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato twashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu 1972 bari bafise abakenyezi batutsikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umutuzikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu I Burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico 1973 ariko 1972 abo ku mutumba aho nyene niwo baza kutubeshuza
mukurindira baza kubeshuza Simonso Guru mukuru w'ishyira hamwe ry'ababyeyi baburiye abana yitwa mu kibimba mu ntara ya Gitega mu 1993 nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye yaba umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga umugwi sever ukwiye kwitonda mu by'ukora aha hari kwa 2021 ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza ababyeyi n'amashyira hamwe kwibuka uko babyifuza
ku byerekeye wa mugwi washizweho kurondera ukuri no gusubiza hamwe abarundi ariwo bita sever wari kwizigirwa gusumba iyo wisunga amasezerano yiharusha birya byo kuzura ibisigarira byose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu 1972 mu Burundi bwose nabo nyene barazi kwaramahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu mu bwoko bwose bitagenze beno ko haba dusanga bwabaye ubundi buryo bw'ukwigisha amacakubiri
kubwa Pierre Claver Ndayicariye cyatumye umurwi wiwe wibanda ku bwicanyi bw'72 gusa n'ukwanka kwimenyetso bizimangana
ivyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere nababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana
umurwi Sever ni menya baserukiye abarundi mu masezerano ya Arusha mu 2002 bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu mwaka wa 2008 Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracyahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ku bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwiho nyabwoko eroje uri kaneza ijuje Amerika.